Abo bahoze mu mugambo uri ku butegetsi CNDD-FDD mbere banashinzwe n'amabanga akomeye mu gihugu bavuga ko icyumviro cyo gushinga umugambwe wabo cyabajemo mu kwezi kw'icumi guheze aho bahurira mu nama yabo i Kampala mu Buganda. Bavuga ko icyatumye biyumvira gushinga umugambwe bise PDG Girubuntu Parti pour la Démocratie et la Bonne Gouvernance ari uko bifuza igihugu gitwawe neza mu bisata byose haba muri politike, ubutunzi n'imibano kugira ngo intwari ibereye ishinga imizi. Abo bashinze uwo mugambwe naho bativuze uko bangana bashizeho umuvugizi wabo Jeremy Ngendakumana yahoze arongoye umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD.
Icyatumye dushinga umugambwe PDG Girubuntu ni uko twasanze mu mikorere ya politiki y'u Burundi hariho umucyo w'ubuntu n'umucyo w'intwari bihereye bitacyubahirijwe cyane. Ingufu tuzanye ni ingufu zihagaze, burya iyo umuntu afite ubuntu ntiyica, ntiyiba, ntasesagura, ntagira inzigo. Ibyo byose rero bikaba ari byo dushaka kubigaruka mu mikorere ya politiki y'u Burundi.
Bamenyesha ko umugambwe wabo ubabajwe n'indyane za politiki zadutse mu mwaka w'ibihumbi 2015 kandi ko bafise umuti wo kurangiza indyane nk'izo. Kuri bo uwo muti woca mu ntwaro itunganiriza bose igihugu kikarangwamo umuco w'ubuntu, demokarasi n'intwari ibereye byoza n'iterambere rirama. Namubajije abagize uwo mugambwe abaribo bashaka gushyira mu ngiro iyo migambi.
Uyu mugambwe ugizwe ahanini n'abahoze mu mugambwe CNDD-FDD bakaba barawirukanywemo kubera yuko bahagarariye demokarasi mu mugambwe ndani no mu Burundi bwose.
Burimo abo twita abafrondere bose,
urimo abenshi n'abafrondere, ariko hariho n'abandi Barundi benshi bari babidusabye kugira ngo barabe yuko igihugu twokigarukira.
Naho biruko hari bamwe mu bahoze mu mugambwe uri ku butegetsi ubu bahunze igihugu bavuganye n'Ijwi rya Amerika bemeye ko umugambwe mushasha bawuzi ariko ko batari muri wo. PDG Girubuntu wifuza kuzana indinganizo nshasha mu vya politike, yamara ntibatomora neza ku boba bazokwitaba amatora yimirije kugira ngo bashire mu ngiro iyo migambi yabo.
Burya rero ikintu cy'amatora ni ntambwe mu buzima bw'igihugu, ariko ubuzima bw'igihugu ni bwo bunini, ni bwo bukenewe cyane gusumba iby'amatora yonyine. Mu Gifaransa niho bavuga bati un homme politique pense aux prochaines élections, mais un homme d'État pense aux générations futures. Tchoke natwe rero twiyumvira kazoza k'igihugu cyane cyane gusumba ibyerekeye amatora yonyine, ariko abanywani bacu n'Abarundi bari mu Burundi barafise uburenganzira bwo gutora no kwitoza, bumva rero yuko bazojya mu matora. Joseph Kandida navye mu bamurabiretse
kugira ngo mugambwe witabe ibikorwa by'igihugu nk'iby'amatora nuko ubuzwi n'amategeko agenga imigambwe mu gihugu kandi wanditswe mu bushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu. Umuvugizi w'umugambwe mushasha PDG Girubuntu uvukiye mu buhungiro avuga ko aricyo kizoca gikurikira. Hari n'undi mugambwe waheruka gushingwa na bamwe muri abo bahoze ari basomambike n'umukuru w'igihugu, aha twavuga nk'uwitwa PPD Girijambo utwagwa na Leonidas Hatungimana yahoze ari umuvugizi w'umukuru w'igihugu. Nabajije indongozi z'uwo mugambwe mushasha ko ari isano ufitaniye n'uwo wahahora.
Mugambwe sinabivuga ko cyane jyewe wumbaza cyane cyane iby'umugambwe dutanga uduhejeje gushinga. Nakubwiye yuko uko tugenda twiyumvira gushinga umugambwe ni uko hariho Abarundi benshi babidusabye bageze bati mwebwe mwararongoye umugambwe CNDD-FDD twarabonye ko mwakoze wewe n'abandi batari bake, ati nta kuntu mwokwiyunganya mugashinga umugambwe kugira ngo turabe yuko huboneka ibyiyumviro bishasha mu Burundi.
Ijwi rya Amerika ryanavuganye na Leonidas Hatungimana yemeye ko uwo mugambwe mushasha wuzi, ariko arahakana ko atasano ufitaniye n'uwatwara PPD Girijambo. Bamwe mu bakurikirana hagufi politike y'u Burundi bavuze ko igihe cyose hegereje amatora hamavuka imigambwe myinshi, abandi nabo bakaja mu mugwi w'abigenga kugira ngo agire ico bakura mu matora. Banasigura ko umugambwe mushasha ushobora kuba urimwo abahoze mu mugambwe uri ku butegetsi hamwe na bamwe bo mu runani senarede rutavuga rumwe na leta bashaka gutahuka kugira ngo bazoshike babandanye ibikorwa vya politike. ico bikoze umuvugizi uwo mugambwe mushasha arabihakana. Pierre Clavier Niyonkuru, Kigali, kubwijwe rya Amerika.